kuburongo y'urwego rw'igihugu rujeje guteza imbere Burundi Agence de Développement du Burundi ihangiro nyamukuru no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu ku buryo igihugu kizohora kitunganiriza imigambi kitarinze kurindira ifashanyo mva makungu ubona ko nyinshi zahagaritswe n'abafasha igihugu nk'uko urwego rubivuga mu kigano yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura Desire Musharitse yavuze ko mu mezi atandatu aheze icyo kigo cyashimikiye mu korohereza abagwizatunga
hashinzwe amashyirahamwe 2673 abantu biyandikishije ku giti cyabo abo twita reception physique nabo bakaba ari 2255 mu bijyanye n'uburusho ikigo adeje cyatanze impapuro 21 zitanga uburenganzira bwo kuronka uburusho hakaba hagekanije umutahe ungana miliyaridi 351 n'imiliyoni 885,000 mu mafaranga y'u Burundi ubuzi buzotangwa bukaba bungana 996 muri ayo mashyirahamwe 21 yarongeje uburusho 11 mu gisata cyo guhingura akaba afite ibice 63 kwijana by'umutahe wose
nabiru ko abagwanira iturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta n'ishyirahamwe Oricom babona ko igihugu gitanga uburusho burenze ubwategekanijwe n'amategeko Gabriel Shiri atwara Oricom arafise amakenga no kubuzi ikigo ADB cyemeza ko bwatanzwe mu gihe hakibonekeza ubushomeri bwinshi mu gihugu
mugabo bo bavuga yuko batanze akazi barabye mu mpapuro mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cacu ruri hagati ya 35 na 68% kwijana ibitarigera bibaho kuva Burundi bwitwa Burundi mwa kino gihugu cacu Burundi uno munsi buri mu bihugu bibiri vya mbere bifise urugero rw'ubukene burenze burenga mbere ku bice 70% kuko iyo imitahe ihari ibintu by'amafaranga y'agaciro cyane cyane amafaranga y'igihugu aragira akamaro bije ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyaridi 18 mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyaridi 100 to 200 ku mwaka ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma arizo biri imbere cyane ku buryo ata soko nimwe ishobora gutangwa hadashizwe imbere ibintu by'ibiturire
aha Desire Musharitse atwara ikigo cy'igihugu kijedwe guteza imbere Burundi arahumuriza ko icyo kigo cishikira ku rubuga
intumbero yo gukurikirana uburusho butangwa ko bukoreshwa icyo bwasabiwe hatangiye impapuro mfatakibanza 24 izo twita certificat de conformité ikigo ADB kiragendera amashyirahamwe yahawe uturusho mu ntumbero yo kwiragira ibibazo ayo mashyirahamwe ahura nabyo kuraba aho abanyamitahe bagejeje ibikorwa biyemeje ukuraba ibikoreshwa by'uturusho bahawe kwiragira ubuzi bumaze gutangwa hamwe no kwigira hamwe byokorwa kugira ngo usore umuti w'ibibazo baba basanzwe bafite
kugira iterambere rishike mu bisata byose by'ubutunzi ikigo ADB kimenyesha ko cyatandukiriye n'urudandazwa rw'ubuke n'ibindi bitari bimenyerewe yamara byinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro
ihayanisha gurishwa ry'umwimbu wavuye mu byamwa imboga n'amashungwe mu ntumbero yo gushyira ahabona umwimbu uva mu byamwa imboga n'amashungwe kwerekana abakorera muri icyo gisata n'uturusho twabo kurabira hamwe intambamyi abarimyi n'abahingura ibyamwa bahura nazo harabaye kandi uruganda rwo gukaririza ubwenge abavumbi mu ntumbero yo kugwiza ubuki bushobora gushorwa hanze y'igihugu kurabira hamwe intambamyi zo gushorera hanze icyamwa kivuka mu Burundi
umukuru w'igihugu nawe nyene yaheruka gushikiriza kwihangira ugiwe ari gukora uko ashoboye kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisononure yamara arahuza n'abagwanira iturire kwakira gahaze kubera kibonekeza abasesagura amatungo ya leta n'abagira iture canke abaca mu kinywabi mu rudandazwa rw'amagendo aha ikigo ADB kiyemeje naho nyene kuyishikira kugira ngo abaca mu kinywabi bigishwe neza no gukora urudandazwa ruzwi n'amategeko bagatanga n'amakori. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.